mvanira dejwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabasuhuje mwese. Ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Maramutse Eugenie, turayahera ku mugabane wa Afrika ni muri Chad. Ejo ku munsi wa kane igihugu cya Chad cyatangaje ko kiri mu bukene budasanzwe bw'ibifungurwa, gisaba n'imfashanyo y'amakungu. Ku gusaba imfashanyo kubaye imbere y'inama y'ukuri wa gatanu ihuza ubumwe bwa Afrika hamwe na perezida w'Uburusiya, ni inama itumbereye kuganira ku kuntu umugabane wa Afrika woronswa ibifungurwa cyane cyane iby'intete n'ifumbire byazibiriwe umuhora kuva Uburusiya butera Ukraine. Itangazo rya leta ya Chad risaba ibihugu byose bibishoboye gufasha abanyagihugu bayo. N'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryagabishije ko abanyagihugu bangana imiliyoni 5.9 muri Chad, abarenga icya gatatu cy'ababa muri icyo gihugu bashobora kuzokenera imfashanyo y'ibifungurwa muri uyu mwaka. Kuva aho Uburusiya butereye Ukraine mu nyuma, ibihugu byo mu burengero bw'isi nabyo bikurikiza ibihano ku Burusiya byaciye bitera ihungabanywa ry'ibidandazwa by'ingano byava muri ibyo bihugu bibiri. Isi yaciye yinjira mu bihe bishobora kuzoyishikana ku mafa. Hafi 30% by'ingano isi koresha ziva muri Ukraine hamwe no mu Burusiya. Ku mugabane wa Afrika kandi ni muri Burkina Faso, abasirikare babiri hamwe n'abasivile bane mu babafasha gucungera umutekano barishwe mu gutana mu mitwe kw'abahuje n'abajihadiste ku munsi wa gatatu. Amakuru ava mu bajejwe umutekano avuga ko abandi basirikare 8 bakomeretse, abarwanya indwi baricwa muri uko kurasana kwabereye mu gisagara cya Djibo ni mu ntara ya Sum mu buraruko bw'icyo gihugu. Burkina Faso yinjiye mu ntambara n'abajihadiste bavuye mu gihugu kibanyi cya Mali kuva mu 2015. Rugamba n'imiharishamikiye kuri Al-Qaeda hamwe n'umuhari wa leta ya Kiisilamu rumaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 2,000 hamwe n'abashika 1,000,000 bamaze guta ingo zabo. Aha ni havugwa impfu muri Afrika ni muri Mali. Abakozi babiri ba Croix Rouge barishwe igihe imodoka yabo yaterwa mu ntara ya Kayes mu burengero bw'icyo gihugu. Croix Rouge muri Mali ivuga ko umushoferi w'umunyamali hamwe n'umukozi yamuka muri Senegal bafuye ku munsi wa gatatu inyuma y'aho bagabo bitwaje inkoho bari ku mapikipiki barasiye imodokari yabo yariko igicapo cya Croix Rouge Mali. Bishwe bari mu kazi ku muhingamo kwibarabara rihuza ibisagara bya Kusane hamwe na Kayes. Croix Rouge mpuzamakungu yavuze jo kwa kane kwiyabajwe n'ugorufu kandi hangayikishijwe n'umutekano muke urangwa mu karere ka Sahel. Mu kwezi kwa mbere ishyirahamwe ry'abagira neza ry'Abafaransa nabo Medecins du Monde ryavuze ko rihagaritse imfashanyo ryaha abarwayi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mali kumvo zisa nizo arizo z'umutekano. Hanze y'umugabane wa Afrika ni ngaha muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden yinginga Kongere ya Amerika kwemeza ingingo n'amategeko byohagarika ubwicanyi kivungwa bumaze iminsi buhekura imiryango hano muri Amerika. Mu ijambo yashikirije Abanyamerika ejo ku munsi wa kane, Perezida Biden yasaba Kongere gusubizaho itegeko ryo mu 1994 ryabuza gutunga inkoho zirasa amasasu menshi mu mwanya muto hamwe n'izifise ububiko bujamwo amasasu menshi, kandi bakemeza n'itegeko ryataye igihe kuva mu 2004. Biden yasabye ko abemererwa kugura inkoho bakwiye kuba bashikana imyaka 21 kuko ngo umusore yarashe abana ku ishuri ry'intango mu gisagara cya Uvalde muri Texas ariho yaragishikana imyaka 18 igihe yagura inkoho. Perezida Biden yagiye kure arasaba kandi n'amatohoza yimbitse kushaka kugura inkoho guha ububasha abategetsi bwo gufata inkoho z'ababonwa ko ari intambamyi ku mutekano canke abafise bimenyetso by'indwara zo mu mutwe. Izi ngingo asaba zisa n'izitazo kwemezwa na Kongre yiciyemwe ibice mu bya politike, aho abashinga amateka hamwe n'abasenateri bamaze imyaka badahuza ku mategeko agenga gutunga inkoho hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Muri Amerika kandi Leta ejo kuwa kane yavuze ko iriko iragerageza guhagarika abaca inyuma bagahunga ibihano barimwo abategetsi bakomeye mu Burusiya hamwe na Perezida Vladimir Putin. Amerika ivuga ko bagerageza kunyegeza no kwimurira amafaranga yabo ahandi hamwe no gukoresha amatungo yabo akwirakwiye ku isi. Ivyo Amerika igiye gushinga ijisho cyane birimwo amato y'abantu kugatwe kabo, indege hamwe n'abategetsi b'Uburusiya ndetse n'abandi begereye cyane Perezida Putin. Presidence ya Amerika yavuze ko ibi bihano bishasha ku Burusiya bishiriweho guhangana n'abagomba kubica ku ruhande. Mu ijambo yasohoye kuri ibyo bihano, umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu yavuze ko Amerika izobandanya ihana Ukraine.
Arise Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Rwanda, abanyeshuri barenga 400 batsindiye kujya mu mashuri y'ubumenyingiro, ariko ubuyobozi bushinzwe kubaha inguzanyo burayibambura.
Kwiguzi ko utazakora ibizamini, kwiguzi ko isaha n'isaha wataha, ntabwo tuba dukurikirana amasomo neza nk'uko byagakwiye nk'abandi bana tuba tubona turi kwigana nabo, bitewe n'uko tuba twumva nta cyizere gihari cy'uko ahari dushobora gukomeza amasomo yacu.
Uyu ni umwe mu banyeshuri bakuwe ku rutonde rw'abagomba guhabwa inguzanyo. Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongereye igihe amasezerano y'ubufatanye agamije kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Ishyirahamwe ry'abagore baharanira amahoro n'umutekano ejo kuwa kane ryatangije gahunda yo kwigisha imyuga bamwe mu bantu bahohotewe mu buryo butandukanye mu Burundi. Mu Burundi kandi, umugambwe Frodebu mu kwibuka imyaka 30 ishize wemerewe gukorera ku mugaragaro wahamagariye Abarundi usigasira ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, nimujye kure ya radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abanyeshuri basaga 400 bakomeje gutakambira inzego zibishinzwe ngo zibakemurire ikibazo kijyanye n'imyigire. Abo banyeshuri bemeza ko bari baratsindiye kujya mu mashuri y'ubumenyingiro, ariko ubuyobozi bushinzwe kubaha inguzanyo bukayibambura. Ikigali mu Rwanda, inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Abanyeshuri bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko bari basohotse ku rutonde rw'abemerewe inguzanyo yo kwiga izwi nka buruse n'abatsinze hagati y'umwaka w'2019 n'2021. Baravuga ko byababereye ikinyuranyo ubw'inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza heki yabamenyeshaga ko batemerewe inguzanyo. Bavuga ko n'abanyitsura amajyambere yari yarabahaye ubutumwa bubamenyesha ko bari ku rutonde rw'abizishyurira inguzanyo. Mu bihe bitandukanye, izo nzego zombi ngo zaje kubwira abo banyeshuri ko mu butumwa babonye habayemo kwibeshya kwa sisitemu y'ikoranabuhanga bakoresha. Bwana Fabrice Byiringiro ukomoka mu karere ka Musanze yagombaga kwiga ibigendanye no kuzapima ubutaka mu ishuri ry'ubumenyingiro rya Kigali ku Kicukiro.
Urumva nk'ubwo kugira ngo mbone ibyangombwa byose nasabwaga kubona kugira ngo ntangire ubuzima bwo kuvuga ngo ngiye ku ishuri, navuye mu rugo bari bagurishije isambu, ubwo iyo sambu ntiyagaruka mu rugo, ntibamfata neza, ntibanyumva, baba bumva ko ibintu byose ari amakosa yanjye. Urumva rwose ibyo bari kudukorera ni iyicarubozo n'agashinyaguro n'ukudukiniraho, ntabwo nabona uko mbivuga.
Bwana Wilson Mugisha we yari yararangije kugera ku ishuri ry'ubumenyingiro I Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, yiga iby'amashanyarazi, nawe avuga ko mu myigire yabo badatekanye nyuma yo kubambura inguzanyo bari baremerewe.
Kwiga ntabwo byoroshye, kwiguzi ko utazakora ibizamini, kwiguzi ko isaha n'isaha wataha, hari igihe ufashe ikayi ukabona ibintu urimo ntabwo uzi ibintu urimo, kandi twese nyine uko turi ku ishuri ubona nyine dufite ikibazo dusa n'abantu bahungabanye ntabwo tuba dukurikirana amasomo neza nk'uko byagakwiye nk'abandi bana tuba tubona turi kwigana nabo bitewe n'uko tuba twumva nta cyizere gihari cy'uko ahari dushobora gukomeza amasomo yacu.
Abavuganye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko mbere yo kumenya ko batakiri ku rutonde rw'abemerewe inguzanyo yo kwiga bari barasinyanye amasezerano na banki itsura amajyambere. Ni amasezerano abemerera ko iyo nguzanyo bazayishyura nyuma yo kurangiza kwiga. Bavuga ko buri umwe yari yarasinyiye inguzanyo ingana hafi na miliyoni 8 z'amafaranga y'amanyarwanda yari kuzabafasha mu gihe cy'imyaka itatu, bagasigara impungenge ko bashobora kuzayaryozwa batarayaciye iryera.
Urumva gusinyira amafaranga utari no kwigiraho miliyoni nk'izo mba nibaza ese nzazishyuza? Nagerageje no kwandikira BRD kuri Twitter no ku mayimeri ariko ntibansubize. Ese ubundi ubu ntibazatwishyuza amafaranga tutigiyeho?
Uretse kwiyambaza itangazamakuru, aba banyeshuri bigaragara ko baniyambaje n'izindi nzego zitandukanye basaba ko babakorera ubuvugizi. Uhereye ku mpuzamiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Clado, barayandikiye nayo yandikira HEC. Mvugana na Bwana Evariste mu Rwanda Shyaka uhuza ibikorwa bya Clado, yambwiye ko batanyuzwe n'igisubizo cya HEC yabasubije. Bwana mu Rwanda Shyaka avuga ko bazakomeza gukurikirana iki kibazo kugeza gikemutse kandi neza.
Ntabwo twumva ko sisiteme yibeshya, kuko ahubwo hibeshya umuntu ukoresha iyo sisiteme. Ntabwo sisiteme ishobora kwibeshya ku banyeshuri 400. None iki nababaje ni uko iya mbere yari ibeshye, yibeshya ibahaye inguzanyo irongerera zibaka yakozwe na HEC. Ejo bundi iya BRD nayo iribeshya, ibabwira ko ibahaye amafaranga banasinya contract nayo irongerera, avuga ngo mu by'ukuri ngo yongeye ibeshya. Mu by'ukuri bikigaragara ni uko abantu bana bari kubakinira bagapira, ntabwo ari ibintu bisobanuke.
Ijwi rya Amerika yanabonye indi baruwa y'amapaje abiri aba banyeshuri bandikiye minisitiri w'intebe bamusaba ko yabafasha gukemura iki kibazo, ariko na magingo aya ntibabonye igisubizo. Bavuga ko nibinanyirana bazagana inkiko.
Binabaye byiza twazanagana inkiko, ariko usibye yuko twari twandikiye perezida kuri Twitter tumubwira ukuntu ikibazo cyagenze, tukaba nawe twari dutegereje igisubizo cyiwe. Abo bari gushira nk'icyumweru tumwandikiye, ntabwo tuzi wenda niba ubutumwa bwashobora bubonye, ariko twari twanataginzeho bari abayobozi bandi. Byibuze dufite icyizere cy'uko wenda perezida nabona ubutumwa bwacu, kuko turabona tudashidikanya ko kino kibazo cyacu ashobora kuba atanakizi. Byibuze we niyo waduha igisubizo tukumva turanyuzwe.
Twashatse kumenya iby'iki kibazo tunyuze mu buyobozi bwa BRD, ariko badusaba ko twavugisha HEC kuko kuri bo nibyo byiza. Madame Rose Mukankomeje utegeka inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza, tumuhamagara yatubwiye ko yari mu nama ari butuvugishe. Ntacyo yasubije ku butumwa bugufi bumumenyesha icyo tumushakira, nyuma mu nshuro twamuhamagaye ntiyitabye. Gusa mu ibaruwa isubiza Clado ahakana ibivugwa n'abanyeshuri byose, avuga ko abemeza ko bari baremerewe inguzanyo binyuranye n'ukuri kuko urutonde rw'abemerewe rwatangajwe ku gihe. Ikindi avuga ni uko hari abanyeshuri binjiye muri sistemu batabyemerewe n'amategeko, icyafatwa nko kuyihakinga, bikagaragara ko bemerewe iyo nguzanyo kandi bitari ukuri. Mukankomeje mu ibaruwa ye asoza avuga ko uyu mwaka n'abari bemerewe inguzanyo batayibonye bose, bishingiye ku ngengo y'imari yabaye iyanga. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Umukuru w'umugambwe Frodebu watsinze amatora ya mbere yatunganyijwe mu nzira ya demokarasi mu Burundi mu mwaka w'1993, Pierre Claver Nahimana yateye akama Barundi kabasaba kubungabunga ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Hari mu kiganiro yahaye abanyamakuru ejo kwa kane i Bujumbura mu Burundi, aho uyu mugambwe wibutse imyaka 33 ishize wemewe n'amategeko. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Nahimana yagarutse ku butumwa yahaye Abarundi.
Ubutumwa dufise nubwo kusaba Abarundi yuko intsinzi ya demokarasi yinjiye mu Burundi mu 1993, nuko Abarundi bokwama iyo ntsinzi bakayigumya mu minwe, kubera kuko imbere yaho turazi twese yuko ibiturimwo vy'imigambwe myinshi vy'amatora vy'agatera kazi na muntu gukura kwibwa inzashingiro yemera imigambwe myinshi. Ibi vyerekeye abanyamakuru bamaze ibinyamakuru vyamaze kuba vyinshi mu gihugu, vyaravyigenga vyaba vya leta ndetse n'ibindi vyinshi, ivyo imbere nta vyari bihari. Rero byarahaje kubera iyo ntsinzi yasaba ya Frodebu. Nubwo butumwa cyane cyane tubaha kugira ngo izo ntsinzi bazigumye, kuko batazigumije n'ubundi turabona yuko hari ibimenyetso bikomeye bishobora gutuma ibyo bisubira inyuma.
Haheze imyaka 33 nk'uko mubivuze umugambwe Frodebu wemerewe gukora, hakaba haheze imyaka 29 uyu mugambwe utakaje ubutegetsi. Icyatumye uyu mugambwe udasubira kuronka abanywanyi kandi wali waronse insinzi n'amajwi arenga 63% ku bwanyu mubiha insiguro nke
insiguro iratomoye gose kuko nkuko weje kuvyibugira wenyene imyaka 29 iraheze abene igihugu bahari ubutegetsi ubugambwe sa ya Frodebu mu 1993 kubera kuko yari ifise imigambi iboneka ikomeye nkomeje kubivuga yerekeye gushimikira ku ntwaro ya demokarasi mu Burundi bene guteza imbere igihugu umuntu arashobora agatera akazi na muntu ibinyamakuru bikigenga ndetse imigambwe igakora ku mugaragaro n'ibindi byinshi ariko kibonekeje muri uwo mwaka nyine nuko hariho abavyasi baca umugambwe Shaya Ford barawusambura bica umukuru w'igihugu yari yatowe ndetse nabo bakorana bose baranta rwose yuko demokarasi ija mu Burundi ibyo byaribonekeje icyace kikurikira n'ingwano twagiye turabona nyinshi zagiye zirabishikanya mu Burundi ibyo bituma rero nkungure ingendo ya demokarasi isubira inyuma mu Burundi nicyo cyabisubiza inyuma muri icyo gihe rero umugambwe Shaya Ford ntiwari gushobora gukomera abantu bari mu ngwano bavuga bati ahubwo reka dufate ibigwanisho kugira tugarukane iyo ntwaro ya demokarasi kubera ko twayishaka twari tuyotewe
hari akizera ko umugambwe Ford uzosubira ukiyungunganya ukagira amajwi abereye amatora aherutse uyu mugambwe ntiwitwaye neza kandi murazi ko uyu mugambwe hari imice myinshi cyane rwose umugambi umufise kugira ngo usubire kuba umugambwe ukomeye nk'uko byari bimeze muri 93 niyi
ubu harageze yuko umugambwe Shaya Ford ukora ibishoboka byose kugira wiyubure ugire amaprogramme yandi akomeye mugashigikiye kukaranga k'umugambwe Shaya Ford mugabo dukore amaprogramme ajanye n'ibihe tugezemo kuko imyaka 33 iheze ni ngombwa ubu ibintu byarahindutse turi rero mu byo twita audit y'umugambwe evaluation y'umugambwe imyaka 33 iheze niho tuzajya dusohora amaprogramme meza atomoye twizera yuko abanyagihugu mu minsi izoza mu myaka izoza bazoza baratora umugambwe werekanye programme nziza batazotora imigambwe kubera aba bafise ibigwanisho cyane bariya bagira bati twe turafise ibigwanisho bisumba iby'abandi turi mu ngwano nshya turagize gute twifuza ko igihugu cyacu mu minsi iza abanyagihugu kugira demokarasi ikomere n'umugambwe Shaya Ford ukomere yuko hageze amatora botera programme mugabiratore ibigwanisho
Thierry Claver Nahimana umukuru w'umugambwe Ford murakoze cyane ngo sirukanye mu hari radio ijwi ry'Amerika
urakoze nawe
Igisirikare cya Uganda n'icya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongereye igihe amasezerano y'ubufatanye hagamije kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF na amasezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa mu mwaka ushize Ignatius Bahizi ikampara muri Uganda afite inkuru irambuye
Icyemezo cyo kongera amasezerano nyuma ya buri mezi atandatu biri mu byo abakuru b'ibihugu byombi Yoweri Museveni wa Uganda na Felix Tshisekedi wa Kongo bumvikanyeho Igikorwa cyo kongera ayo masezerano cyabereye muri Uganda aho abakuriye imigwi y'igisirikare ku mpande zombi baganiriye uburyo burushaho mu kurwanya umutwe no kurandura ibikorwa byawo Burundi hari hashize igihe gito umugaba mukuru w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Generali Muhozi Kinerugaba atangaje ko agiye gukura igisirikare cya Uganda ku butaka bwa Kongo keretse aramutse hawa andi mabwiriza na Perezida Museveni Major Peter Mugisha umuvugizi w'ibikorwa bihuriweho yatangarijwe rya Amerika ko umuhigo n'ibitero kuri uyu mutwe wa ADF byatangiye mu mpera z'umwaka ushize kugeza ubu bimaze kugera ku ntsinzi ikomeye irimo gukura ADF mu birindiro byayo by'amashamba y'inzitane ya Ituri na Virunga yanavuze ko basenye itumanaho ryabo barwanyi kandi umubare munini wabo uricwa abandi barafatwa Majoro Mugisha avuga kandi ko abantu benshi bari barataye ibyabo mu turere dutandukanye babisubiyemo amashuri n'amavudira kongera gukora ndetse abantu bakanatangira kongera gukora akazi kabo ka buri munsi kubera umutekano wifashe neza gusa havuga ko ADF yatangiye gushinga udutsinda duto duto tugamije kugaba ibitero mu bice bya kure aho ingabo zitakwihuta zigera ibi avuga ko ari byo bagiye kwibandaho muri ibi bihe
ADF at the moment are using asymmetrical tactics has split into smaller groups
Muri iki gihe ADF isigaye ikoresha amayeri yo kwigabanyamo amatsinda mato mato ahunga igihe cyose ingabo zacu zibahiga hanyuma bakaja mu miryango cyangwa bagahurira ahantu kure cyane aho ingabo zacu zitahita zigera mu gihe gito nuko bakagaba ibitero ku baturage n'abagenzi rimwe na rimwe batwika nk'imodoka cyangwa ebyiri iki cyiciro cya gatatu rwose nicyo gusenya imiterere y'ubuyobozi bwa ADF imiterere y'ubuyobozi imaze gukurwaho twizeye ko ADF izaba yacitse intege ku buryo itashobora kugirira nabi abaturage niyo mpamvu abajenerali bayobora iki gikorwa bashyize umukono ku mabwiriza mashya agiye gukurikizwa ajyanye n'amayeri mashya ADF irimo gukoresha
the operational orders aligning to the ADF tactics
ubwo yavuganaga n'abanyamakuru umuyobozi mukuru w'ingabo za Kongo ziri muri icyo gikorwa cy'ubufatanye generali Camille Bombele yongeye gushimangira ibyo uruhande rwa Uganda ruvuga
uyu adui anaona kama tunamupiga sana anaumia sana
ati umwanzi amaze kumenya ko twamugabye ibitero simusiga kandi akaba amaze gutakaza byinshi n'abarwanyi benshi none ubu asigaye akoresha amayeri yo gukwirakwira mu mwanya mugari mu matsinda mato mato kugira ngo baduteshe uburari icyakora mu byumweru bishize hari amakuru menshi yagiye agaragaza ko ADF yibasiye imiryango ikica abantu benshi kandi gatwika imodoka z'abaturage n'amakamyo atwara imizigo Major Mugisha yabigarutseho
those are the last kicks of a dying horse we know that they are doing it to show relevance
ati ibyo ni bimenyetso ko ADF irimo kurangira tuzi ko babikora kugira ngo berekane ko bakiriho mu gisirikare icyo tuzi nuko iba ari ibikorwa bisanzwe by'imitwe nk'iyi ikoresha mu gihe isigaranye imbaraga nkeya cyane kwerekana ko ikiriho umuti w'ibi rero akabukubiye mu byavuye mu nama abajenerali bacu bagize umuyobozi w'ingabo za Uganda muri icyo gikorwa generali Muhanga Kayanja yabwiye abanyamakuru ko agace gakorerwamo mu guhiga ADF kamaze kwaguka kuva imwarika mu majepfo ya Kasindi mu ntara ya Ituri kugera imwontoyo mu majyaruguru ya Kivu hangana n'ibirometero kare 110 kandi mu mashyamba ibikorwa by'ingabo za Uganda na Kongo byatangiye mu kwezi kwa 11 umwaka ushize nyuma y'ibitero by'ibisasu byabereye Kampala biterwa n'abantu leta yavuze ko ari abakozi ba ADF uyu mutwe wavutse mu mpera za 90 ugamije kurwanya ubutegetsi muri Uganda nyuma uza kwimurira ibirindiro byawo muri Kongo uku kuvugurura ibikorwa hagati y'ibihugu byombi bibaye mu gihe havugwa imirwano mu majyaruguru ya Kivu mu gace ka Rucuro hagati y'inyeshamba za M23 n'ingabo za Congo FRDC Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda
Ijya hirya ariko mata n'iki mwinyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe wenda banashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki n'ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi
Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Rwanda.
Ishyirahamwe ry'abagore baharanira amahoro n'umutekano ejo ryatangije gahunda yo kwigisha imyuga bamwe mu bantu bahohotewe mu buryo butandukanye mu Burundi. Kuva mu mwaka w'2015 abo barimo abagabo n'abagore Pierre Claver niyo nkuru afite inkuru irambuye
kudoda n'ukuri ndi kubimenya
uyu mukenyezi yitwa Mwisa Maria ari mu bandi bariko barigishwa imyuga itandukanye harimo kubarira canke kudoda mu Kinyarwanda n'umwe mu bahuye n'amabi atandukanye harimo gufatwa ku nguvu umuntu reka zadutse mu gihugu ciwe c'amavukiro ubu ahari mu buhungiro we n'abagenzi we byizeye ko kwiga imyuga bizobafasha kwibeshaho no kwibagira amabi bakorewe
Nukuri bizogenda bifasha nubwo nyene nta wibagira aho yahiye kongera kurema gatima amabi yashikiye baramuhote bamfata ku ngufu no kubura umubyeyi umwe no kubura abavandimwe twaratatanye urumva ni igikomere gikomeye kuri jewe
bizomfasha cyane kubera nzo mu bandi nibagire bya bindi byahora bitumana niyumvira cyane nkaja kure nakorewe ihohoterwa umubyeyi umwe wanje baramwishe na musaza wanje nkurikira nanje na mutoya wanje hari byatubayeho ariko numva nomenya gushona numva nomenya gusuka
iyo usumuka ntushobora ku kazi baza bagusanga
iyo ni nayo ntumbero y'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité watunganije izo nyigisho zimaze guhabwa hafi abantu 80 kuva mu myaka 4 iheze nkuko Jean d'Arc Kazaninyana umuyobozi nshingwa bikogwa w'uwo muhari yabibwiye Ijwi rya Amerika
ico kintu tudatekeranya kuko hajya iyo umuntu afite icakora nibaza yuko yumvira cyane cyane ugutera imbere ko ibyamubayeko uranababonye n'umunsi iyo baje ngahanye batwenga bashobora gusubira ku rungu buzima ayo mahoro n'umutekano ategerezwa guhanirwa n'abarundi bose twese uko turi na cyane cyane abo bababaye bazi by'ukuri icyo baharanira n'abantu bafashwe ku ngufu ari abagabo canke abagore hariho muri bimwe twita torture bagakubitwa bagafungwa batewe inshinge gushwa nk'izisaha batazi icarimwo abafashwe ku nguvu bakavyara abana babona abana babo nk'uko bubara abantu b'imicafu kubera ingwara zivuye kugaruka z'ivyo babateye
naho biruko bamwe mu bagabo bahuye nayo mabi arimwo gufatwa ku nguvu bavuga ko ikizobahoza amarira barize ari ubutungane bwo kubita intaya mu gahanga ababibakoreye
se nakubwira ngo kubyibagira umuntu arebaza bahanwa nande
ikomere gishobora guhera ku mubiri mugabo guhera ku mutima biragoye totyo ni kintu cyagutse cyane umuntu yavuye aho twavuye kugira ngo abone kwikomere bihete no kubona yuko no wamutumye abona ayo mabi nawe yahanywe intaye kamukubita mu gahanga
aha umuhari w'abakenyezi uvuga ko ukorana n'abashingwa manza bashikana amadosi atandukanye mu butungane mpuzamakungu nka sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI haraheze imyaka 5 sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI itanguje amatohoza nyezina kurayo mabi yoba yarakozwe mu Burundi Maitre Armen Yongere umuhoza bikogwa mu runani rw'abashingwa manza batwara amadosiye muri yo sentare amenyesha ko amadosiye arenga 2000 amaze gushikanwa muri CPI
uburo bariko bumviriza iyo miryango nabo bahohotewe ubuzima n'abandi baza nk'ivyabona nk'abakora mu nzego za leta abo barabonya ubwicanyi buriko burakogwa umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa niyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'icyo bikorwa barimo rero
icyo bikoze bamwe mu bakorewe ayo mabi bo babona ko igihe kibaye kinini Ijwi rya Amerika ryabajije umwe mu bashingwa manza mu biro bijejwe uruhara rw'abakorewe amabi Section de la participation des victimes et de réparation muri CPI aho dossier igeze Olivier Rando asanzwe ari no mu gisata cakiri manza Gref yatubwiye ko ari banga ariko yemeza ko ibiro vy'umushikiriza manza mukuru wa CPI bigejeje kure amatohoza azotuma hasohogwa imitayi mpuzamakungu kubakekwaho ivyaha bitandukanye kuva itariki 27 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017 Uburundi bwarikuye ku mugaragaro muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI leta y'Uburundi ivuga ko ayo madosiye yose yitwariwemo ari mfagusa yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu vya Buraya na Amerika bidacanwa kano Burundi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Pierre Clavier Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
cyuti mwarimo duteza amatwi ibiganiro byacu byo kuri isaha birahumuje ndimuze gucikwa nibiza gukurikira tubashimira rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika bakoze na bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema Dieudonné Cyubahiro ni washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubaseze tubifuriza mwese kugubwa neza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
tabara 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 bantu bawe tabara rengera 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 bantu bawe rengera